rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabara mukije inshuti namwe bagenzi mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu itariki 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Abantu dushimira cyane bagize uruhare mu kugera kuri uyu musaruro bakaba ari abarimu. Kuko iyo abantu batsinze neza biba bigaragaza ko umwarimu yakoze akazi gakomeye.
Uwo ni Olivier Rwamakwaya, umunyamabanga wa Leta ajejwe amashuri y'intango hamwe n'ayisumbuye, avuga ku ngingo nshasha ya Leta yo gufasha abarimu kwiteza imbere. Iyo nkuru n'izindi zerekeye abantu batatu biciwe mu bunywero muri karitsiye ya Bwiza kuri uyu wa mbere turazibashikiriza mu kanya. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ekariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, mikro ni gwawe.
Mwaramutse Uriane, mwaramutse namwe banywanyi bi radio Ijwi rya Amerika. Aya makuru tuyahere kuri Kenya. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya yemereye umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab ko uzokwibonera ko mu kwishura bikomeye ku bitero wagavye byisha abasirikare ba Kenya bo mu ngabo za Amisome ku munsi wa gatanu muri Somalia. Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri, Perezida Kenyatta wa Kenya yamenyesheje ko igihugu cya Kenya kitigera kineshwa ibiziga bine by'abasirikare ba Kenya bishwe muri ivyo bitero ku munsi wa mbere niho byashikanywa i Nairobi. Al-Shabaab yamenyesheje ko yishe abasirikare ijana babanya Kenya muri ivyo bitero wagavye mu gisagara ca Somalia, mu gisagara ca El Ade muri Somalia. Ariko nta makuru ataho yegamiye yemeza ivyo bitegire byashikirijwe na Al-Shabaab, kandi n'abategetsi ba Kenya ntibaratanga igitigiri cy'abafuye. Umuhari wa Etat Islamique nawe nyene ubwawo uramaze kugaba ibitero bitari bike muri Kenya. Muri ivyo bitero harimwo ivyagizwe ku kigo gikoreramwo ubucuruzi i Nairobi bita Mall, hamwe n'icyakozwe kuri kaminuza y'i Garissa. Ico gitero cyo kuri iyo kaminuza cyabaye mu kwezi kwa kane gihitana abantu bashika 148. Imigwi imwe y'Abanyakenya iriko irasaba Perezida Kenyatta wa Kenya gukura abasirikare babo muri Somalia. Ariko Perezida Kenyatta we asaba Abanyakenya kuguma bafatanye mu nda. Amakuru avugwa muri Libya naho imihari igwana yarashitse ku masezerano yo gushinga Leta y'Ubumwe mu cizere cyo kurangiza intambara isinzikaje ico gihugu kuva aho Perezida Muammar Gaddafi akuriwe ku butegetsi mu mwaka w'2011. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU niryo ryafashije kugira ayo masezerano ashigwe ku mukono mu nama yabereye mu gisagara Tunis cya Tunisia ejo ku munsi wa kabiri. Ariko biracagoye kumenya ko ayo masezerano azoshikirwa n'amakungu kugira amaraso ntasubire guseseka mu gihugu cya Libya. Nta cyatangajwe haba ku mpande zose zibiri zihanganye, ariko zihanganye muri Libya. Izo nazo ni Leta yemewe n'amakungu ikorera mu gisagara cya Tobruk kiri mu buseruko bwa Libya, hamwe na Leta y'aba Islamiste yafashe ubutegetsi ikorera ku murwa mukuru Tripoli. Frederica Mogherini ajejwe imigenderanire mpuzamakungu mu muryango w'ubumwe bwa Burayi asaba ko hoshingwa mu maguru mashya Leta y'ubumwe ihurikiwemwo bose. Amakuru avugwa kuri Niger naho igisata cyawo ni cita ku mpunzi kimenyesha ko ibihumbi n'ibihumbi by'abanya Niger baheruka guta izabo bakeneye imfashanyo mpuzamakungu zihutirwa. HCR imenyesha ko abantu bashika ibihumbi jana bahunze mu ndwi ziheze ibitero by'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Amakuru ava ku cicaro cya HCR i Geneve mu Buswise amenyesha ko ico gisata cya ONU kitagira uburyo bukwiye bwo gufasha izo mpunzi zateshejwe ibyazo ubuziba mu mahema hafi y'urubibe Niger gihana na Nigeria. Adriana Edwards avugira hasere yabwiye Ijwi rya Amerika ko izo mpunzi zigizwe n'abanyanigeri bahungiye hagati mu gihugu hamwe n'impunzi z'abanyanigeria. Amenyesha kandi ko izo mpunzi ziri mu karere kagoye cyane ko muri ico gice cha Afrika y'uburengero. Amakuru avugwa kuri Irane, umushikiranganji wa Irane ajeje kwivuna abansi Hossein Dekan yamenyesheje ko ibihano bishasha leta zunze ubumwe za Amerika yafatiye igihugu ciwe kuri programu ya misile balistike bitazohungabanya umugambi wayo wo gukora izo misile. Leta ya Amerika ku munsi wa Mungu w'indwi irangiye yarafatiye ibihano bishasha abanyayirani batanu hamwe n'amakompanyi yo muri Irani kuko ibarega kugira uruhara mu bikorwa byo kubandanya ibikorwa by'izo misile Irani yari yabujijwe. Iyo ngingo ya leta ya Amerika niyo yatumye Iran ica ikugwa ko ibihano by'ubutunzi yari yafatiwe n'amakungu. Ministre Dehane ari dogera leta ya Amerika ko ifise urwanko kuri Iran kandi amenyesha ko agiye gushira ahabona iyindi migambi mishasha yo gukora amamisire. Umuvugizi wa ministre wa Iran w'imigenderanire n'amakungu Hossein Jaber Ansari amenyesha ko ivyo bihano bishasha biteye kubiri n'amategeko. Makuru avuga kuri Arabia Saudite na Iran, ministre w'imigenderanire n'amakungu wa Arabia Saudite Adel Al-Jubeir yanse kwemanga ko igihugu ciwe citeguye kurondera ibigwanisho vya nucleaire mu gihe Iran yobera intambamyi ico gihugu. Mu kiganiro yahaye itororokanirizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Reuters ejo ku munsi wa kabiri yamenyesheje ko igihugu ciwe kizokora ibishoboka vyose kugira gikingire abanyagihugu bacu. Jubeir yamenyesheje yuko igihe Iran yokoresha iyo mahera mu guhungabanya umutekano w'abanyagihugu byo babibi cyane.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Cyuti mwese mubandanye kutwumviriza iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali. Amakuru yo mu biyaga binini. Ubushikiranganje bw'indero mu Rwanda butangaza ko bugiye gushiraho ingingo zimwe zimwe zo gufasha abarimu kubera akazi kagoye bakora. Bavuga ko iyo ngingo ari yo kubagenera agashiruka bute ko kubafasha kwiteza imbere mu buzima. Abarimu baganire n'Ijwi rya Amerika bo bavuga ko ivyo vyose ataco vyohindura ubuzima bubi bwabo basanzwemwo, bakavuga ko ikiruta vyose ari uko leta yobongera imishahara. Inkuru ya Eric Bagiriwe Ubusa.
Ahagana mu mpera z'icyumweru gishize nibwo Ministeri y'Uburezi mu Rwanda yashyize ahagaragara ibyavuye mu buzamini bya leta mu mwaka wa 2015 bisoza ibyiciro by'amashuri abanza n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye Tronc Commun. Muri rusange abanyeshuri batsinze neza hejuru ya 80% nk'uko ababishinzwe babivuga. Ryafashwe nk'ishimwe rikomeye ku nzego zitandukanye by'umwihariko rw'abarezi. Bwana Olivier Rwamukwaya n'umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye.
Ariko abantu dushimira cyane bagize uruhare mu kugera kuri uyu musaruro bakaba ari abarimu. Kuko iyo abantu batsinze neza biba bigaragaza ko umwarimu yakoze akazi gakomeye kayoboye wa munyeshuri kugira ngo azashobore koko kubona amanota meza.
Aha ni naho Ministeri y'Uburezi yavuze ko iri gutegura stati yihariye ishingiye ku kazi abarimu bakora. Ni stati yumvikana nk'igamije kunganira umushahara mwarimu yitinica n'ikize. Bwana Rwamukwaya yarasobanura bimwe mu bikubiye muri iyo stati idasanzwe kuri mwarimu.
Kugeza ubu ibyo bahabwaga byose byashingiraga kuri stati igenga abakozi ba leta muri rusange. Ariko bitewe n'umwihariko w'imiterere y'umwuga wabo, Ministeri y'Uburezi ifatanije na Ministeri y'abakozi ba leta twamaze kurangiza umushinga wa stati yihariye y'abarimu izifashishwa mu kugira ibyo bazajya bagenerwa byihariye bijyanye n'ubwiharire bw'umwuga wabo. Aha navuga nko kuzamurwa mu ntera ntambike cyangwa horizontal promotion cyangwa se kuzamurwa mu ngazi vertical promotion, ubundi bitajyaga bibakorerwa ariko hashingiwe kuri uyu mushinga wa stati hariye yabo bizajya bikorwa ku buryo mwarimu uko azajya zamurwa mu ngazi no mu ntera ntambike azajya n'umushahara we ugenda wiyongera bikurikije n'igihe amaze mu kazi aho nubwo yaba ari umwarimu ashobora no kubona umushahara ruta n'uw'umuyobozi w'ishuri nubwo atayobora ishuri
kuri bamwe mu barimu ariko stati yihariye siyo yibanze
ariko nanone urebye nago wasanga kuba bazahindura stati aricyo kizahindura imibereho myiza y'umwarimu ikibazo cy'imibereho myiza y'umwarimu gishingiye ku mushahara muto yahembwa tamubeshejeho aho umwarimu arajya mu ishuri usanga arimo arayura imbere y'abana
ese ubu ngubu wakubwira ngo reka tureke dufate uyu mushahara wawe tugire nk'abandi bakozi izi facilities zose tuguhaye tuzikureho uve muri sako ugiye muri beka ugiye no muri zindi banki zose zihari usimbura icyo byatwara mwarimu none se mwarimu n'utazi kujera ku buryo ufata wenda ukamugenera izindi facilities zinyuze ukuntu kuri njyewe cyambere cy'ibanze ni ukumuhereza umushahara ukwiye motivation n'ubundi simvuze ngo bazikureho motivation zirakenewe rika n'akandi kazi rigakamo motivation it's not a favor motivation ni inshingano z'umukoresha
icyo gihe umudiplome yahembwaga 2400 ahari nyiri kubera ko nta diplome nari mfite nahembwaga 2400 ariko nashoboye kuyaguramo inkwano urumva ko natangiye muri 60 n'iyo myaka yari nageretseho ariko nashoboye kwigurira inkwano muri 71 ndasezerana na mukuru
uwo ni umusaza wo mu karere ka Rulindo watangiye umurimo w'ubwarimu mu 1968 nta mpamyabumenyi afite ku myaka 70 y'amavuko ari mu zabukuru nyuma yo gushimangira ko mwarimu yamye afatwa nk'uciriritse mu muryango bishingiye ku bushobozi buke yabwiye ijwi rya Amerika kuko iminsi igenda yicuma ubuzima bwa mwarimu nabwo burushaho kuzamba
mwarimu n'indushyi burya ni nacyo gituma wumva ngo abarimu binywera urwagwa gusa nubwo kugira ngo azagure primus cyangwa mitsingi biragoye urumva amafaranga 45,000 ubwo abanyije n'umunsi ubuse wanywa icupa wanywa birise waganira nande nicyo gituma bibera mu rwagwa gusa wa mugani kandi akaza akora niko gafite igihugu mbere na mbere mbere y'ibindi byose nta mwarimu nta goronome nta mwarimu nta veterineri yewe nta na muganga w'abantu
icumbi rya mwarimu rifasha abakora kure y'akazi banki umwarimu usaka ishobora gufasha umwarimu mu buryo bworoshye kubona inguzanyo bikaza mubera ingume kuyishyura iguriro ryihariye ritarakwira hose mu gihugu rifasha mwarimu guhaha byoroshye tutibagiwe na gahunda gira inka mwarimu aho umwarimu agabirwa inka nyuma yo kwesa umuhigo wo gutsindisha ku mpuza ndengo yo hejuru mu isomo runaka ni zimwe gahunda leta y'u Rwanda ifata nk'izigamije kunganira mwarimu mu buzima bukomeye abamo gusa zose bamwe mu bo zigenerwa batemeranya nazo kandi badashaka kubyatura mu itangazamakuru bazifata nk'icyo bakubira mu ijambo buhenda abana bakanzura bavuga ko umushahara utubutse wa mwarimu aricyo gisubizo ku bibazo bye hagati aho ariko ku mishahara igenerwa abakozi ba leta perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashyize umukono ku iteka rishyiraho imishahara mishya y'abapolisi umupolisi wahembwaga make yari 32,000 azajya ahembwa 70,000 uwahembwaga menshi byari 997,000 n'imisago ageze kuri 2,395,000 n'imisago umwarimu uhembwa make we ni 42,000 agomba kwimenyera buri kimwe cyose akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
kiri mu Rwanda ku nshuro ya mbere ugwego rw'ubuvunyi harigo ombudsman rwarayirushizeho umukozi mushasha muri sentare aje guhangana n'akarenganyo kahora gakoregwa abantu batsinda imanza bakabura ibyo baba batsindiye ikibazo cy'imanza zitarangizwa burundu kirakurikiranira hafi mu nzego za leta zikorana n'abanyagihugu inkuru ya Assumpta Kaboyi
mu nzego zose za leta zikora n'abaturage ndetse n'abayobozi iyo basuye abaturage bahura n'ibibazo abaturage bageza ku bayobozi binubira ko batsindira imanza ariko bagategereza ubwishyu bakabubura iki kibazo gisa nk'ikitabonerwa umuti kimaze igihe kirekire ingero ni imanza z'abantu baburanye mu myaka 5 ishize mu nkiko gacaca bagatsinda imanza ariko kugeza ubu amaso akaba yaraheze mu kirere aba ni bamwe bamaze imyaka 5 batsinze ariko kugeza ubu batarishyurwa ibyabo
nyamboka mu karere ka Nyaruguru iby'imitungo twe nabyo baduhaye iwacu hari inzu 5 mpereye no kunza ari cyo cyoroshye muri izo nzu 5 nasanze baratugeneye 170,000 twebwe iwacu uretse umuntu umwe watanze 5,000 muri abo ngabo bafashe ibyo 750 nako na 20 twarabyikirije nabyo ntibyaboneka
Bwana Nkundabanyanga Pierre Celeste umukozi muri ministeri y'ubutabera ushinzwe gukurikirana ibyirangizwa by'imanza yabwijwe rya Amerika ko kugeza ubu hakiri imanza zirenga 55,000 z'abicyuza imitungo yabo yangijwe mu gihe cya genocide ndetse n'izigira ku 15,000 zari mu mwaka ushize zo zaciwe n'inkiko zisanzwe. Uyu muyobozi avuga ko impamvu nyamukuru ituma imanza zitarangizwa rimwe na rimwe bituruka mu buryo izo manza ziba zaraciwemo bikagora umuhesha w'inkiko kumenya icyo umucamanza ashaka kuvuga. Ikibazo kindi cyongeraho gituma imanza zitarangizwa ni cy'ubukene bugaragara mu baturage baba bagaragara ko nta bwishyu bafite, gusa ngo hari ibihano bigenerwa umuntu wanze kwishyura ibyo yatsindiwe kandi bigaragara ko afite ubwishyu. Bwana Nkundabanyanga,
igitabo cy'amategeko rana mu Rwanda kivuga ko umuntu wanze gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko akurikiranwa icyaha cyo kwigomeka ku byemezo by'ubuyobozi, itegeko riteganya ko ahanishwa n'ibihano kuva ku mezi atandatu. Ariko iyo batarangije izo manza mu gihe cyateganijwe, umuturage afite uburenganzira bwo gutanga icyo kibazo mu nzego zikurikirana abahesha b'inkiko.
Ubwo Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge yarahizaga abahesha b'inkiko bashya kuri wa kabiri, yavuze ko Minisitiri ayobora yifuza ko muri uyu mwaka wa 2016 habaho kurangiza imanza ku bwumvikane hatagombye kwitabaza ingufu ndetse no guteza cyamunara.
Uyu mwaka wa 2016 turifuza gufatanya twese hamwe tugakora ibishoboka byose kugira ngo urubanza rwose rutarangire. Inyandiko mpesha itishyuye haba kuri leta cyangwa ku muturage byose byarangizwa ku neza, ariko bitakunda bikarangizwa ku ngufu z'amategeko. Mbonereho bwira abanyarwanda batwumva ko uwicaranye inyandiko bene iyo ayigaragaza cyangwa uzi ko afite umwenda uwo ari wo wose wategetswe n'urukiko akaba yicaye ataratanga ibyo yategetswe gutanga, ko uyu mwaka nawe yafatanya natwe akabitanga ku neza tutaraza kumwibutsa dushingiye ku mategeko.
Ikibazo cy'imanza zitarangizwa cyari cyarabereye umugogoro abaturage kuko wasangaga biruka mu nzego za leta zinyuranye rimwe na rimwe bakarangiza batabonye igisubizo. Urwego rw'umuvunyi bwa mbere na rwo rwashyizeho umuhesha w'inkiko uzajya yunganira abaturage bakorewe akarengane ko kutishyurwa ibyabo mu gihe berekana ko babitsindiye. Bwana Segutunga Philibert niwe muhesha w'inkiko ku rwego rw'umuvunyi.
Ibibazo twakira ni iby'abaturage batabashije kurangirizwa imanza, ugasanga rero hazamo nk'akarengane cyangwa umuhesha w'inkiko kubera utari umwuga kubera imwanya muto bafite, ugasanga ntarurangijije ku gihe, ariko icyo gihe turamukurikirana tukamuha igihe ntarengwa cyo kuba yarurangije, atabirangiza tukabyirangiriza, ariko tukagira ibihano tumusabira byo mu rwego rwa mbere nk'uko biteganywa n'amategeko.
Abahesha b'inkiko basabwa kurangiza inshingano bahawe bishyuriza abaturage ibyabo, akenshi ni abasazwe ari abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, ab'umurenge ndetse n'ab'uturere bafatanya izi nshingano n'imirimo yabo ya buri munsi. Abagane n'Ijwi rya Amerika bavuga ko batigeze banga kurangiza imanza z'abaturage, ariko nabo bagihura n'imbogamizi z'ubukene bugaragara mu baturage bayobora, hakiyongeraho inzitizi ikomeye y'uko itegeko ritabarengera mu gihe bashobora gukora ikosa bari mu kazi ko kurangiza imanza. Ibi ni Bwana Bugingo Leo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ruhunda mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana.
Ni ukuvuga ngo ushobora kurangiza urubanza hakazamo agakosa, noneho ugasanga uwo warangirije urubanza wa wundi wishyuye akaba ari ujya gutanga ikirego kuko abona yuko yaba yararenganijwe hatakozwe icyagombaga gukorwa, ariko kandi wowe washyize umwanzuro mu bikorwa. Icyo gihe rero waryozwa bya bindi wakoze nk'umuhesha w'inkiko, ugasanga we ntabwo bikunejeje, ari nayo mpamvu dusaba yuko hashyirwaho itegeko riturengera.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Abantu batatu harimwo intwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi barishwe barashwe mu bunywero muri quartier ya Bwiza ku mugwa mukuru wa Bujumbura kuri uyu wa mbere ku mugoroba. Abanyagihugu bavuga ko ababishe baje ku mapikipiki kandi ko atawa bamenye. Igipolisi cemeza ko amatohoza yatanguye kandi ko ibimenyetso vya mbere vyerekana ko uwabishe aribo yarondera bonyene. Inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Bose uko ari batatu bavuka muri zone Gatete komine n'intara ya Rumonge mu manuko bw'u Burundi. Umwe muri bo yari intwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi yitwa Anise Dusabumuremyi afise ipete rya OPPN bakaba bamutazira amaroha. Abandi babiri n'abasivile. Umwe ni Protein Dikuriyo yari umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'indero. Uwundi nawe yitwa Ferdinand Habonimana akaba yari umukuru w'umutumba Gatete komine n'intara ya Rumonge. Aba bagabo barashwe bariko bivuna kanyota mu kirabo kiri muri quartier ya Bwiza hagati mu gisagara cha Bujumbura nk'igihe cy'isaha 12 z'umugoroba. Kuri uyu wa kabiri mu gatondo mu rupango barimwo hari hakiboneka amaraso aho barasiwe. Igipolisi cyemeza ko barasishijwe inkoyo mu bwoko bwa pistole. Umupfasoni aba hafi y'ikirabo bagandaguriwemo atubwira uko vyagenze.
Hari mu masaha ya saa 11 n'iminota 30. Jewe mva muri kioske iyo nyene badandarizamo inzoga ncanja ku bantu batatu bicaye iruhande ya kioske juste ku karembo kinjira ndani mu rupango. Nkihava nta n'amasegonda vyafashe ncanumva abo bantu barabarashe ncaniruka mu nzu nkuru n'uguru idokuraba mbona abantu baryamye hasi batatu. Hariho abariko baranywera haruguru ntaco babagize barashabo nyene batatu. Aba barashe baca barasubira inyuma baragenda niko tuvyumva kuko twebwe twari tumaze kwinjira ndani mu rupango. Ivyo numvise bararasa umwumwe zibiri zibiri papapapapapap.
Kubwiwe ngo wisha abagabo yaje ari barondera bonyene.
Asabo nyene batatu bari bahari hariho nabandi bariko baranywera iruhande yabo ariko bo baje bidirisha exactement aho abantu batatu bicaye iruhande ya kioske. Biboneka ko ari bo bariko bararondera. Nivyo tubona kuko nibo bashitse bica. Abababonye bari hanze bavuga yuko baciye basohoka baca baragenda nta nundi muntu bakomanze.
Bamaze kugenda hari nabandi banyagihugu bababonye. Uwo numwe muri bo.
Iyo ibyo nabonye twatukenganye ni muhira. Cha tubona abamotari babiri bari baje nyene bafise nyene abantu bahese. Imoto ya mbere yafise abagabo babiri indi nya iri nyoma yafise umugabo umwe. Umunini yagoje. Bo ama bacha binjira ndani bari bazi abantu baje kurondera bacha barabica ape nka 30 segonde gucu bacha rasoka bacha bariruka ni na moto nye tubonye buri moto abantu bacha bariruka rero ari benshi kwe babonye ko amasakora amasasi amaso yavuze ari menshi nk'atandatu gucu.
Abanyagihugu bo mu Bwiza bavuga ko atanu umwe bamenye ariko ko babonye inzira bajanye
igiye barase ni bose kurasa kandi bache bagenda direte nibase burasa kandi abantu bari mu barabara bache birirwa kwiye babonye ama moto ni yari yarashe.
Nta numwe yashobora kumenya abo bantu.
Oya nanumwe yashobora kubamenya. Baduze bava ino hefu bacha muri rohero nyene igicenda.
Igipolisi kimenyesha ko abantu bane aribo bariko barumvirizwa kumva z'amatohoza kandi ko amatohoza ya mbere yerekana ko bene kwicwa baronderwa. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Amatohoza rero yaciye atangura guhera ejo nyene hariho abantu bashika kuri bane bariko barumvirizwa. Muri abo harimwo abari basanzwe bariko barivunira kanyota ngaho nyene. Undi mugwa arimwe abantu bane bari haruhande yabo bagandaguwe. Harimwo kandi n'abasanzwe bakorera ngaho harimwo na nyene aho hantu. Bariko barumvizwa kugira ngo ukuri kumenyekane maze wakoze iryo bara aheze arondegwe azafatwe hanyuma ashengezwe mu butungane. Ivyabaye nuko uwo muntu yaje aho hantu hariko haranywera abantu bari mu tugwi tubiri akagwika kamwe karimwe abo bantu batatu akandi nako karimwe abo bantu bane. Uwo muntu rero yaje agana abo bantu batatu carabarasa kandi ahejeje yaciye agenda ntaco yivye kandi nta wundi yashoboye kurasa. Biboneka rero yuko yaraje arondera abo bantu.
Kuva ku munsi w'Imana uheze abantu indwi nibo bamaze kwicwa mu gisagara cha Bujumbura. Batandatu muri bo baramenyekanye. Mu bijanye n'umutekano kandi igipolisi cemeza ko kuri uyu wa kabiri mu gatondo cafashe umuntu yateye grenade mu bunywero bwo mu Gatumba kugendekerezo rya mbere ukwezi kwa 12 umwaka w'2015 igahitana abantu batatu ikongera igakomeretsa abandi indwi. Igipolisi kimenyesha ko umuntu asanzwe avuka aho nyene mu Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura yiyemereye icaha anavuga imvo zabimutumye. Eloge Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu naho n'umwanya w'ikiganiro Amerika na cerekeye ivyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo. Ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe na Edi Gwema.
Tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere iyo Martin Luther King Jr. aza kuba kiriho yakabaye yujuje imyaka 87 y'amavuko. Kuri uyu wa mbere ushize hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari umunsi w'ikiruhuko wo kwibuka uyu mugabo w'indashyikirwa. Ubuzima bwa Martin Luther King nibwo tuvugaho mu kiganiro Amerika na cyanone mwateguriwe nanjye Edir Rwema mbahaye ikaze. Martin Luther King Jr. yavukiye mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1929. Ise umubyara ariwe Martin Luther King Sr. yari pastor mu itorero ry'ababaptist. Umuhungu nawe yaramukurikije, yiga kaminuza ya teoloji ayirangiza afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD cyangwa se doktora. Nawe yabaye pastor ndetse asimbura se mu rusengero yayoboraga ubwo hari mu mwaka w'1954. Martin Luther King Jr. icyo gihe yari afite imyaka 25 gusa. Kuba umwigisha sibyo byatumye King amenyekana, ahubwo mu mwaka w'1955 abaturage b'abirabura bamutoreye kuyobora imyigaragambyo yo kwanga kugendera muri bisi kubera ivanguramoko ryari ribarambiye. Iyo myigaragambyo yamaze umwaka wose. King yanashinze umuryango witwa Southern Christian Leadership Conference wabaye inkingi y'ibikorwa byo kurwanya ivanguramoko ku birabura binyuze mu mahoro n'ituze nko gukora ingendo n'ubundi bwoko bwinshi bw'imyigaragambyo. Martin Luther King yarigishaga cyangwa akavuga diskuru bikagwa ku mutima wa buri wese. Diskuru ye yabaye icyamamare ni yitwa I Have a Dream, ni nko kuvuga ngo mfite inzozi. Yayivuze ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1963 mu myigaragambyo yabereye mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Iyo myigaragambyo yahuje abantu 250,000. Ni ubwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuntu yari ahagurukije imbaga ingana gutyo.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
King aragira ati, mfite inzozi z'uko umunsi umwe abana bakomoka ku bahoze ari abacakara n'abana b'abahoze ari ba shebuja b'abacakara bazabasha kwicarana hamwe ku meza y'ubuvandimwe. Mfite indoto z'uko mu bice by'igihugu byamunzwe n'akarengane n'ikandamiza hazahinduka ibirwa by'ubwigenge n'ubutabera. Ndarota ko abakobwa banjye bane bakiri inshuke bazabaho mu gihugu batazazira ibara ry'uruhu rwabo, ahubwo bazarebwamwo ubwenge bwabo gusa. Mfite inzozi uyu munsi. Mu mwaka wakurikiyeho mu 1964, Dr. King yahawe igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel kubera kwitangira banyakamwe. Abamwangaga bari benshi. Mu 1968, umwe muri bo yarashe Dr. King aramwica. King yari afite imyaka 39 gusa. Itariki ya 15 y'ukwezi kwa mbere Martin Luther King Jr. yavutseho yabaye mu gihugu cyose umunsi w'ikiruhuko cyo kumuzirikana. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe nanjye Edir Rwema.
Mwese mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye badufashije mu buhinga bw'ibyuma turashimiye na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikomwe ari muri kumwe na Oriane Tangishaka amakuru avugwa hijya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba naho nyine turabashikiriza ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika ugira umunsi mwiza imana yaheze. Thank you.